Guhera itariki imwe y'ukwezi kwa cumi na rimwe abisuzumisha ku muganga bazohora bariha ibihumbi umunani, bahora bariha ibihumbi bitanu. Abaja ku baganga b'abahinga specialiste bazohora bishura ibihumbi cumi na bitanu, bahora bishura ibihumbi cumi. Muganga Stenda Yizeye arongoye ishyirahamwe ry'ibitaro byigenga amenyesha ko ikintu cyose kizokoregwa umugwayi cadugijwe ibice 30%, kiretse imiti bagurisha bafatiye uko bayiranguye.
Vyavuye ku mvo nyinshi ku byo dukoresha kugira ngo dushobore kuvura, aho tubigurira hose vyaraduze. Imvugira kabiri ni aya mahera y'amadovize tutagishobora kuronka, n'ivyo twahora tugurira hanze ngo dushobore kubigura ku giciro kibayabaye. Hanyuma ikindi kigira gatatu ni uko kuva mu 2010 ibyo biciro ntibyari bwasubire kuduzwa, aricyo gituma uko iminsi igenda niko ibikoresho nabyo nyine bitera biduka.
Muganga Ndayize yamenyesha ko iyo ngingo batayifashe kugira bacinyiza abagwayi, ariko ko bashaka kubandanya bavura neza ababitura.
Twihebeye kuvura abagwayi kandi turazi ko bibagoye, natwe uko bitugoye, hamwe hobona iki kidusahiriza, nicyo twokora ku neza cyane cyane y'abagwayi. Muri prive niho hari abaspecialiste benshi, niho kandi hari n'ibikoresho bishasha kugira ngo tugumane akanovera y'ibyo dukora, ibyo ibintu byose tubikura hanze.
Mu ishyirahamwe gishinze guha ijambo abagwayi kugira bashikirize akababakiye SEMABO, bamenyesha bobo ko iyo ngingo ari mbi ngo ije gucinyiza abagwayi. Bishikirizwa na Sylvain Habanabakize avugira SEMABO, ahamenyesha ko abagwayi bagiye kugira ibibazo byinshi.
Bigaragaje kubiraba ni ikintu kije kuvuna umurwayi mu gihe nta mikoro yarasanzwe ari make. Rero murabona ku bitaro bya leta byari kubitsa n'ibigenda birengerwa, aho abarwayi benshi bariko birukira bagerageza mu mikoro make yabo bakaja mu bitaro by'abikoro twabo. Rero mu gihe abo badubwije uko kanatsinamamana ko ari nabo bafise burya bariko baratera baje imbere, uravye nk'amafarumasi ibindi bintu byabo byinshi bafise, urabona ko abarundi abarwayi ariko arabirukira. Rero mu gihe bigenze uko bumva ko ari ikintu kizoza gusinzikaza umurwayi, amagara yiwe akabandanya atira yononekara.
Sylvain Habanabakize amenyesha ko bagiye kwitura leta kugira iyo ngingo ihagarikwe.
Twebwe nko twama tubikora n'ubana yatubavugira dusabe leta irabe ukundi ibyo bintu by'ukuri bovugana leta izo ngwane ko barashira imbere barabukundi leta zitorera umuti kugira ngo ibyo bishiro ntibiduke. Rero kinacho kibabaje nuko bazafata izo ngingo mu gihe twebwe tigeze tunabazwa. Urumva ni ingingo ziza ziraba umugwayi ariko usanga za kumukandamiza zitaza kumworohereza.
Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muganga Jean Baptiste Nzoriloronka nkuze amenyesha ko iryo duzwa ry'amafaranga y'abitura ibitaro by'abigenga atavyo bari bazi. Mu butumwa bugufi yahaye ijwi rya Amerika amenyesha ko bagiye kuzovugana n'abarongoye ibyo bitaro kugira barabire hamwe icyatumye iyo ngingo ifatwa gifashe. Desire Hatungimana, Kigali, ijwi rya Amerika.